Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Uyu munsi ku wa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yagenye abashingamateka bazoserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mugambwe CNR wanse kugira uruhara muri yo genwa.
Zikuko umugambwe kandi ndagiwe batanze umugambwe rose ndedefitete dushobora kudutorera ubuca kuduserukira nitwebwe dutanga mu nama nshingamateka ya EAR uhagarara mu kibanza cya CNR.
Uyo n'umukuru w'umugambwe CNR Agato Gwasa. Sentare y'iyungurizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ni kiringo cha gatatu cyanye kwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Abantu 10 bishwe uno munsi wa gatatu ku munsi ugira kabiri w'ibitero by'indege zingwano byakozwe ku mugwa mukuru w'intara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Abapfasoni bajejwe amabanga y'ukuyobora abandi muri Kenya biteze ko Perezida Mushasha William Ruto azokubahiriza ivyo yemeye byo gufasha abapfasoni. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini turabashikiriza mu kanya kari imbere. Abapfasoni bajejwe amabanga y'ukuyobora abandi muri Kenya biteze ko Perezida Mushasha William Ruto azokubahiriza ivyo yemeye vyuguha abapfasoni amabanga ya politike kurushiriza. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Niyongabo.
Perezida Ruto yarahiye mu mabanga yiwe Mushasha ku munsi wa kabiri ashitse ku butegetsi mu gihe igihugu gifise igitigiri kinini cyane cy'abapfasoni batowe mu mabanga yo guserukira abandi kitari bwibonekeze mu mateka y'igihugu. Ruto yabwiye abari bitavye ibirori bivyo kurahira ko ikintu gikomeye cyane bashitse ko mu matora na demokrasi muri Kenya ari ukongereza igitigiri cy'abapfasoni bari mu bibanza by'ubuyobozi. Igihe yariko ariyamamaza yari yatangaje ko azokubahiriza ingingo imwe ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2010 iha abapfasoni uruhara runini muri politiki. Iyo ngingo yari bwigere yubahirizwa abapfasoni batari bake b'abanyapolitiki bavuga ko hageze ko ishigwa mu bikorwa. Igitigiri kinini cyane cy'abapfasoni baratowe mu matora yabaye muri ico gihugu mu kwezi k'8. Igitigiri cy'abapfasoni babura matari ciyongeye inshuro zirenga zibiri mu gihe icy'abashinga amateka ciyongeye hafi ica gatatu. Susan Kihika yatowe kubabura matari wa mbere w'umupfasoni mu karere ka Nakuru avuga ko ayo matora yanditse amateka mu gihugu cya Kenya. Yamara avuga ko batarashika ku rugero bifuza gushikako. Kihika n'umwe mu babura matari w'abapfasoni indwi kuri 47 mu gihugu cyose. Perezida Ruto yemeye gutegekaniriza abapfasoni bice 50% by'ibibanza byose muri leta yiwe.
Handi naho isandugu irimwo ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri cyavuye mu ngoro yiwe ya Buckingham Palace ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres ubwa nyuma no munsi wa gatatu cyajanywe mu kibanza cya Westminster Hall muri cyo gisagara nyene. Fidel Nyonga baratubyira ibindi.
Ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri kizoguma muri cyo kibanza cya Westminster Hall imisi ine kugira amakungu amugandarire gushikazo shingurwa ku munsi wa mbere w'indwiza umuhungu wiwe umwami Charles wa gatatu. Abo bavukana n'abahungu biwe baherekeje isandugu irimo ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari ku rugori rw'amashurugo y'amaroza yera n'urugori rwiwe rw'umwamikazi. Itegekanijwe ko abantu 1,500 baza gusezera icyo kiziga mu kibanza cya Westminster Hall. Abantu 1,000 bari batonze umurongo ku nkengera z'uruzi Thames uno munsi kuwa gatatu barindire kwinjira mu kibanza cya Westminster Hall gusezera umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Vyerekana icyubahiro bafitiye umwamikazi wenyine benshi muri bo bamenye mu kiringo cy'imyaka 70 yamaze ku ngoma. Defile y'igisirikare yavuye mu ngoro yiwe ya Buckingham Palace gushika mu kibanza cha Westminster Hall yari igenewe guhimbaza imyaka 70 yari amaze ku ngoma. Abasirikare bagize uruhara muri iyo defile bari bayiteguriye kuva umwamikazi Elizabeth wa kabiri yitavye umuremyi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuganye ku telefone n'umwami Charles wa gatatu no Musi wa gatatu kugira amushikirize ubutumwa bw'umubabaro ku rupfu rw'umuvyeyi wiwe umwamikazi Elizabeth wa kabiri.
Rakoze Fidel Nyongabo, ibihugu vya Misiri na Qatar vyateye gikumu ku masezerano yo gukomeza gufashanya hagati yavyo mu rugendo Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi yagize i Doha. Fidel Nyongabo.
Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani baganiye uburyo bwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo cyane cyane mu bisata bijyanye n'imitahe, gutwara abantu n'ibintu n'ibibazo byerekeye imibano. Abashikiranganje ba Qatar na Misiri n'abandi bategetsi nabo nyene bari mu birori byo gutera igikumu ku masezerano hagati y'ibyo bihugu bibiri. Perezida al-Sisi yabonanye kandi n'abaserukira bagwiza tungu no Musi wa gatatu. Urugendo rw'iminsi itatu arimwe muri Qatar n'ugwa mbere agize muri ico gihugu kuva ibihugu vyombi bisubiye kugirana imigenderanire mu mwaka uheze. Kuva ico gihe ivyo bihugu vyombi vyarakomeje imigenderanire hagati yavyo mu kugirana amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi zitanu z'amadolari. Emir wa Qatar yaragendeye Misiri mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Misiri yari yifatanije na Arabia Saudite n'ibihugu bicuditse byo mu kigobe cy'Abarabu mu guhagarika imigenderanire na Qatar mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2017. Zari bitewe nuko Qatar yari yagirijwe ko ifasha umugwi w'abayisilamu nuko yari ifise inyifato yoroshe ku vyerekeye igihugu ca Iran. Ibihano ivyo bihugu vyari byafatiye Qatar vyavanyweho mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2021.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abantu 10 bishwe uno munsi kuwa gatatu ku munsi ugira kabiri w'ibitero vy'indege zo mu ngwano vyakozwe ku mugwa mukuru w'intara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Fidel Nyunga baratubwira ibindi.
Ibyo bitero vy'indege zitagira abadereva bita drone vyakozwe ku mugwa mukuru wa Tigraya Mekele nyuma yuko muhari TPLF wemeye kubahiriza agahembwe mu mpera z'indwirangiye. Mubishwe n'ivyo bitero harimwo muvyayi n'umwana wiwe mwiye kandi byakomerekeje umuganga ari karavura bakomeretse. Abandi bantu 13 bakomeretse. Abantu 5 bapfuye igihe bari ko bajanwa mu bitaro. Abandi 5 bapfiriye ahabereye ico gitero uno musi wa gatatu hitwa Dagin Amsal. Inteko zo muri Tigray zagiriza abasirikare bo muri Eritrea kuba basubiye kwifatanya na ba leta ya Ethiopia mu rugamba rwo kuzigwanya. Yamara abategetsi ba Eritrea barabihakana. Umukuru w'ibitaro vya Aide ku mugwa mukuru Mekele Kibrom Gebreselassie yavuze ko ivyo bitaro bifise ibibazo byo gutabara bakomeretse kubera ubukene bw'imiti ikwiye mu ntara ya Tigraya itashoboye kuronka ifashanyo yatanzwe n'amakungu. Ingwano hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'izo mu ntara ya Tigraya imaze guhitana abasivili ibihumbi n'ibihumbi, yatumye abandi miliyoni n'imiliyoni bava mu ngo zabo, inasambura amashure n'ibitaro amajana n'amajana. Iyo ntambara yaratumye abantu bari basanzwe bakenye muri Tigraya asinzikazwa n'ikigoyi. Ibitero vy'uno munsi wa gatatu bibaye inyuma y'uko abantu babiri bakomeretse ku munsi wa kabiri mu gitero cyakozwe kuri kaminuza ya Mekele na television yo muri ico gisagara.
Rakoze Fidel Nyongabo. Handi naho muri iki gihe abantu bandura umugira w'ingwara y'ibihara by'inguge bariko baragabanuka ku mugabane w'u Buraya no muri Amerika yo mu buraruko. Benshi mu bahinga mu by'ubumenyi batangaza ko hageze ko amakungu ashimikira ku guhagurukira umugira muri Afrika. Ibindi kuri inkuru ni Fidel Nyongabo.
Mu kwezi kwindwi k'uyu mwaka ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko umugera utera indwara y'ibihara by'inguge ari ikibazo kigeramiye bikomeye amakungu gitegerezwa guhagurikirwa byihutirwa. Iryo shyirahamwe ryasavye amakungu gufasha ibihugu byo muri Afrika kugira ibibazo byo kuronka injanjo mu buryo buringaniye n'ibindi bihugu byo ku isi byibonekeje igihiza cya COVID-19 cyaduka ntibisubire kuba. Yamara nta ngaruka zigaragara ko kamo kagize ku mugabane wa Afrika, nta gihugu gitunze na kimwe casangiye incanco canke imiti n'umugabane wa Afrika. Bamwe mu bahinga bakaba bafise impungenge ko ako karere gashobora kwibagirwa burundu. Placide Mbala, umuhinga mu byerekeye indwara zitegwa n'imigera, ayoboye ikigo kijejwe ubushakashatsi ku ndwara zitegwa n'imigera muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, yatangaje ko atacahindutse ku bijanye n'umugabane wa Afrika. Kumugabane w'u Buraya ari wo wonyine ushimikiwe ko kubijanye n'umugera utera indwara y'ibihara by'inguge. Mbala avuga ko ibihugu byo muri Afrika aho uwo mugera watsindaro bikimeze uko vyamye biri mu kutagira uburyo buhagije bwo gupima no kwitaho abawanduye.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri mu Burundi sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ni kiringo cha gatatu canya kwigendera president Peter Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango ni inkuru y'umenyesha makuru w'ishwi rya America Pierre Claver ni inkuru y'Ikigali mu Rwanda.
Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifite ikopi igenwa n'ikiringo cha gatatu canya kwigendera president Peter Nkurunziza w'u Burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo nibwirizwa shingiro. Nurubanza gwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera president Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara ingingo ya 97 y'ugo rubanza gwasomewe mu mpisho yungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca ijyano hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatano ya gatandatu yindwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko nibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko byahonyanzwe ndugaye twa mugina. Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kaze na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka indwi ndetse n'ikirengo kivugwamo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu. Umunyamategeko wa Diodone Bashirahicize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambo uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwe tugira ku kinyoma tugira kugikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igitumi vyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomenya ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no Murundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa kucaco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015
ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagarara ibwirizwa nshingiro amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yeshuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Ja Anastase h'u Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cha gatatu abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igiriti ndoguruye twa mugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye bitumwe nuko icyo kirengo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamwo Petero Nkurunziza akaba yaritavye Imana ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari zitegeye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugayitwa Mugina ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya IAC utwari yo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro yijwe rya America
sentare iwacu yavuga buseruko iciye urubanza ibihejeje ariko cyatigenda kugukurikira kurabyo ko urubanza washizwe mu ngiro nubwo ko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushwe mu ngiro leta yashibwe igashibwe ninjwe mu ngiro akazo kumagaru hagaruka ariko no kwashaje ndwaye uko ntanzi ikuyasha
yamara kuri yencuro hoho amashyamwe gigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nkugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati nyarakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha byagahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa
izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'2015 ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Igira hirya ariko mata. Niki winyegera ariko. Abanyabugondere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Ngo wiki. Ndukumva ko buri wese muri twebwe yaje yibesha kundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Croya.
Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya uyu munsi wa gatatu inama nshinga amateka y'u Burundi yagenye abashinga amateka bazoserukira u Burundi mu nama nshinga amateka yishira hamwe y'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatunga Imana ikigare mu Rwanda
abashinga amateka 9 nibo bemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi nkuko bitekanijwe n'amasezerano agenga itunganywa gishiramwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo yaryo ya 50 muri iyo ngingo bitekanijwe ko inama nshinga amateka isasa ikemeza abashinga amateka 9 bava mu migambwe iserukiwe mu nama nshinga amateka ibitsina byose bigaserukirwa cyo kimwe n'imigwi y'abantu idasanzwe muri ico gihugu inama nshinga amateka y'igihugu kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico gitunganya uko abashinga amateka bemezwa abashinga amateka rero bemejwe ni Ntakaruta Imana Joseph Nisezerana Gabriel Urikukiye Victor Muhigwa Jean-Marie Saidi Kibeya na Karegwa Momamo abo bose bakabakomoka mu gambwe SNDDF duri ku butegetsi abandi bemejwe ni Kezimana Keti yo mu gambwe SNL Nkurunziza Olivier mu gambwe w'abadasigana Iprona na Goretti Bigirimana mu gogo gabatwa yemezwa ajya washinga amateka cyateye kibazo mu gambwe SNL rongowe na Gatongwasa kiretse ko muri uwo mugambwe bamenyesha ko batumiwe nijoro ku butumwa bwarungiswe muri za telefone ngendanwa zabo bashinga amateka muri SNL bamenyesha ko babazwa kandi no kubona batamenyeshwa irigiye kwigwa kunyegezwa ibikogwa birabi na mashinga amateka muri SNL bamona ko ari agasuzuguro ari nacyo cyatumye bakura meza
ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nabo baza gutora ndetse n'ama Twitter agatangura gusirikira yabayemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu nama nshinga amateka ya karere ni naka nibikogwa mu nama nshinga amateka bitaratangura hanyuma munyimukaza ubona ni babandi nyene bari buri ya Twitter aho ndumva yuko kugira amakenga kwacu kwari gufise impamvu
Yohani Minani yigeze kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi amenyesha ko umushinga amateka ategerezwa gutumigwa afise urutonde rw'ibintu byose bitegerezwa kwigwa
ikibazo cyose naho cyo bakihutwa cija ku rutonde igihe inama nshinga amateka irimirasasa mu nama isanzwe kikigwa kikaja ku rutonde ntibashobora guhamagara inama nshinga amateka igihe itari mwirasasa ngo ize kwiga ikibazo ngo nuko cyihuta ntivyuno munsi twumvise ntabwo ari kibazo cyihuta na gatoyi cyari kuja ku rutonde kw'igihe inama nshingamateka izosasira mu nama isanzwe.
Abashingamateka bose bemejwe ijana ku ijana n'abashingamateka 82 bari bitavye ico gikorwa na batatu batumye kiretse buri ku Kiev Victor Muhigwa Jean Marie na Karegwa Momamo wo mu mugambwe CNDD-FDD bari basanzwe bari muri iyo nama nshingamateka ya Karere ka Afrika y'Ubuseruko. Abasigaye bose ni bashasha. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desiratungimana. Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na Agato Gwasa kandi hayobora umugambwe SNL amubaza icyo avuga ku igena rya Keti Kezimana asanzwe aturuka mu mugambwe ayobora.
Ingingo yiwe ntacyo tuzi kuko umugambwe ntacyo ndagiwe batanze. Umugambwe rero CNDD-FDD dushobora kudutorera ubuca kuduserukira. Nitwebwe dutanga mu nama nshingamateka ya EAR uhagarara mu kibanza cya CNL n'ikindi nacu amategeko uko avuga. Usanzwe uri mu nama nshingamateka kugira ngo wemerwe kuja kwitoza muri ibyo ubanza gutanga imihoho. Uyo yatanze imihoho umugambwe yatanze imihoho mu bushingamateka bwo muri Burundi kugira gashobore kuja kwitoza mu nuzenye mu nama nshingamateka ya karere. Icyo byose urumva yuko ibintu binyuranije n'amategeko. Iyo mpamvu twebwe tuzosoma amategeko yara uko avuga itegeko rigenga komunote uyu muryango w'ibihugu by'akarere, hanyuma icyo amategeko azotubwira nicyo tuzoheza tugakurikiza kandi tuzatumenyeshe abo biraba bose mwebwe abamenyesha amakuru tutabasize inyuma.
Mu gihe Kezimana kati yokwemera amabanga inyishimo utanga mugambwe CNL ni
atatanzwe n'umugambwe iyo bagiye kubera umugambwe CNL iyo bagiye kubera CNDD-FDD icyo gihe twebwe ntabwo tubaze ibyiwe.
Ikintu kigiye gukurikira ni ikihe? Umugambwe CNL ntimwagiye muri iyo nama bagenye umushingamateka mutigize mutanga, ikintu mugiye gukora muri iminsi ni iki?
Yara igengwa n'amategeko y'i Burundi, yara igengwa na traite, ni ukuvuga amasezerano y'umuryango w'akarere k'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika niyo agenga eyara, niyo tuzosoma. Eyara irafise nanone ibwirizwa rigenga amatora muri uwo mugendango, icyo bita Eyara Act, Election Act. Tuzosoma ayo mabwiri, hanyuma umuco tuzoronka muri ayo ni uzotubwira icyo dukora. Ku bijyanye n'amategeko y'umugambwe, ibyo nabyo nyine tuzoyaraba, turabe iyo situation y'uwo mupfasoni, hanyuma afatwe ingingo zibereye.
Agatumwa Rwasa, umukuru mugambwe CNL, murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Nkuko muvyumvise ko kandi ka karirimbo ko mu kiganiro muri sanga mwumva buri munsi, twongere tugarure mugenzi wacu Frederic Nkundikije akaba ari wari karadutegurira ikiganiro cejo. Turamufise ku mongo telefone. Frederic, mudukira ku mayange ejo ibyo muteguriye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Ego Oriane, mu kiganiro muri sanga cyeje ku munsi wa kane, twaba turiye umwigisha muri kaminuza zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaherutse no gushingwa amabanga akomeye yo kwiga ibibazo by'ubungane hamwe n'ibibazo by'ukuntu amoko yose yoba aserukiwe muri kaminuza yigishamwo ya University of Washington Tacoma, aho ni muri leta ya Washington bitandukanye na Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe kandi umuprofeseri wundi ni profeseri Elavin Dura, yigishije kandi yashizwe amabanga akomeye muri za kaminuza nka George Mason University, ni kaminuza iri mu cyungararo ya Washington DC hamwe no muri kaminuza yo Nevada ikana California. Igitangaje rero kuri profeseri Dura Elavin Oriane, nuko kuva agisi imyaka 13 yari yamaze gufata icyemezo ko azoba umwigisha. Ejo rero abakunda ibyerekeye abantu biteza imbere bavuye ahantu hadakomeye cyane rwose ni Mutangwe, azoba ari mu kiganiro muri Sanga.
Ni ku munsi w'ejo. Urakoze cyane Frederic Nkundikije, azoba ari mu kiganiro muri Sanga. Ubuyobozi bw'akarere ka Kisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe icyemezo gikomeye cyo gukura abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari baba mu turere twegereye umupaka n'igihugu cyabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignace Sibahizi yaganiriye kuri icyo kibazo na Bwana Abdel Bizimana ayobora akarere ka Kisoro.
Gose ijambo kwirukana ntabwo nshaka ngo turishyire mu kanwa kacu, kuko umuntu hunze ntakwiriye kwirukanwa kuko abafite n'icyo ahunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko yahihungiye, ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanya kabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp. Kampu yatangiye mu 1994. Igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko y'igihugu bahungiyemo. Kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo, izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere ravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister, bakabajyana ahantu hari gazetted kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka aribyo dukora. Birababaje kugira ngo impunzi ize yange kujya aho bayigeneye, iduhate kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe, ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe. Umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga, umuntu akajya mu public land agashaka gushyiramo ihema agahamagana abagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe. Rero nk'abantu nkabo bikozemo camp yabo nta bufasha babona.
Abo bantu batuye aho hantu mubareba bahamaza amezi agera kurani cyangwa tatu, ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kwabakura?
Ubugwaneza bw'inkware bwayigonze zose. Ninje muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano, ndavuga nturabizi izi ntambara hari gihe ziba kandi byabayeho, hari gihe bahunze umunsi umwe munsi wa kabiri barataha bose. None impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere, byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha, kuko no mu kampu batwemeje yuko hari bitagenda neza. Natwe nk'abayobozi bwose bubaha Imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye, wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongere basubira iwabo. Umutekano ntabwo waje vuba, nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda. So bitwereka ngo hari akantu nk'abantu mwe mwagenda, ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no kuvuga ngo nimudakora mutya ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi, igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu, batangira kwigabira amapariseri mu taka rya leta, batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza, banga kuva mu mashuri n'amaramizo. None baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kujya mu kampu, ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda, ko ari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu ariwe ho wakora iki. So aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe kujya mu kampu ziri gazetted nyakabande n'ahandi, nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye, nimubone iwanyu kuhasubira atari kujya nyakabande mwisubirire mu rugo. Ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi, umuntu yavuga ngo njyewe sindi bwemere kujya mu kampu ahubwo nasubira mu rugo. Ku bantu ijana bari muri ibyo bice byo tuvuze bya Bunagana, Nyarubuye, Rukundo, Busanza, Muramba, ahantu hegereye umupaka, ndivuga nti kuvuga ku bantu ijana abantu basubiye muri Kongo ni 60%. Ni ukuvuga ngo hari icyo bikanze mu kampu, nangwa nk'uko abantu bahunze mu Rwanda bakahungira muri Kongo bakagira indi mipango, ntangiye gukeka ngo n'aba bantu bari bahunze bafite indi mipango yo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye. Kuko niba uhunze intambara bakubwira ngo jya mu kampu ukavuga nti nsubiyeyo, iza nta ntambara wahunze kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo je mu kampu uvuge ngo njye nakwemera gupfa.
Aho rero ku nkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaganira na bwana Abel Bizimana buramatari wa karere k'intara ya Kisoro, ni naho turangirije amakuru yo kuri uno mugoroba. Turabashimiye, dushimira na Diodone Cyubahiro yafashije kwegeranya amajwi tubabashikirije. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru yo kuri uno mugoroba ni Edi Gwema yari bihagarariye.